Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Ishuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ifide niyo ngabo abaramutse abayikaze mu makuru y'aka kanya. Ishirahamwe ibuka n'abarokokeye mu bisesero batangaza ko bababajwe cyane n'uburyo parke y'Ubufaransa yitwaye inyuma yahagaritse gukurikirana abasirikare bikekwa ko bagize uruhara muri genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994.
Kudacika intege tugakomeza tukazamura ijwi tukagaragaza ibintu byirengagijwe igihe kiragera ukuri kugatsinda.
Uyu ni Naftali Ayishakiye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ibuka. Abanyekongo bakiye gute ingingo ya President Felix Tshisekedi yo kugena abategetsi ba gisirikare mu ntara za Kivu na Ituri mu buseruko bw'igihugu? Mbere ko ducika kuri ayo makuru, tubanze dutege amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wahevye umugambi wo gukurikirana amatora muri Ethiopia. Uwo muryango wafashe ingingo yo kutarungika indorerezi mu matora y'abashinga amateka zoba muri Ethiopia mu kwezi kuza, mu kuvuga ko ivyasabwa kubijanye n'ubwigenge bwazo bitubahirijwe. Joseph Borrell, umutegetsi akomeye w'umuryango w'umwe bw'Uburaya mu bijanye n'imigenderanire n'umutekano, yatangaje iyo ngingo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Yamenyesheje ko umuryango w'ibihugu by'Uburaya utazokwirikirana kandi imyiteguro y'amatora yo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu, harimwo igikorwa cyo kwiyandikisha ku batora. Umuryango w'umwe bw'Uburaya watangaje ko ubabajwe nuko leta ya Ethiopia yanse kubahiriza ivyo wasavye ngendegwa ko kugira indorerezi izarizo zose z'amatora zirungikwe, cane cane ibijanye n'ubwigenge bwazo. Utangaza ko ubabajwe nuko utashoboye kuronswa ibisabwa kugira ushobore gushigikira abanya Ethiopia mu gihe bariko barondera demokrasi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia, Dina Mufti, avuga ko ikibazo nyamukuru kijanye n'ibikoresho vyo guhanahana makuru vy'uwo muryango bidahuye n'ubuhinga bwo guhanahana makuru bw'igihugu ciwe. Ethiopia yari yategekanije kugirisha amatora mu kwezi k'8 mu mwaka urangiye 2020. Yamara yarigijeyo ayo matora kuberekiza cha COVID-19. Kubico gihe haradutsingwano mu ntara ya Tigre itazogira uruhara mu matora yimirije hamwe n'ibindi bice by'igihugu. Umudiplomate wo kugwego go hejuru wa ambasade y'u Swiss Tehran muri Iran yatowe yapfuye. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Swiss yatangaje kumwe mu bakozi bayo iterani yapfuye azize impanuka, ariko ntiyasobanuye uwo ari we n'ubwoko bw'iyo mpanuka. Amakuru nyayo yatangajwe n'ibigo ntaramakuru byo muri Irani, Fars na Isna, byombi byegereye leta, bivuga ko apfuye ari umunyamabanga wa mbere, premier secrétaire mu Gifaransa w'ambasade y'u Swiss iterani, niwe wari wungirije ambasaderi. Ni umutegarugori w'imyaka 52 y'amavuko. Fars na Isna bivuga ko yahubutse hejuru ku nzu ya 20 y'igorofa yaratuyemo yitura hasi mu busitani. Umukozi wo muri ubwo busitani niwe wabonye umurambo we aje ku kazi ahita atabaza abatabazi, ariko basanze yapfuye. Polisi ya Irani yatangaje ko yatangiye gukora nketi kugira ngo bamenye icyamuhanuye. Ambasade y'u Swiss iterani niyo ihagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Irani. Kuva ibihugu byombi, Irani rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacanye umubano mu 1979 nyuma ya revolution ya kisilamu yo muri Irani.
Urakoze Thomas. Igihugu cy'Ubuhindi kirasinzikajwe n'ikiza cha COVID-19 mu buryo budasanzwe. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aratubwira uko byifashe.
Haciye iminsi 12 ikurikirana igihugu cy'Ubuhindi kivura abagwayi bashika ku 300,000 barenga ku munsi mu bitaro byaho. Muganga Richie Gupta akorera mu bitaro byo mu gisagara cha New Delhi avuga ko iyi ndwara yarengeye ibitaro byabo ku rugero rutoroshe na gato. Muganga Gupta avuga kandi ko atamwanya uhari wo kwitaho umugwayi neza kubera abantu baguma bitaba Imana nk'uko bizwi na bose buramatari hamwe na leta. Ibitaro biruzuye kandi ivyuma byo gufasha abagwayi guhema ni bike cyane mu bitaro. Igisata cya kaminuza ya Amerika yitwa John Hopkins cyitahamagara y'abantu gitangaza ko muri aka kanya igihugu cy'Ubuhindi gifise abagwayi ba virusi ya corona barenga 1,19,000,000. Abamaze kwitaba Imana bararenga 200,000. igihugu cy'Ubuhinde gisanzwe ari ca mbere mu gukora incanco ku isi, yamara ibitangazamakuru vyaho bitangaza ko abanyagihugu bacu barenga imiliyari imwe n'ibice bitatu, ibice bibiri kwijana bonyene nibo bamaze gucandagwa.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hejya no hino ku isi. Radijwi rya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini, ishyirahamwe Ibuka n'abarokokeye mu Bisesero batangaza ko bababajwe cyane n'uburyo parke y'Ubufaransa yitwaye inyuma yaho ihagaritse gukurikirana abasirikare bikekwa ko bagize uruhara muri genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku munsi wa mbere parke y'Ubufaransa yatangaje ko mu itohoza yakoze ku basirikare babwo yasanze atabimenyetso simusiga bigaragaza ko ingabo z'Ubufaransa zari muri Operation Turquoise zoba zaragize uruhara muri genocide cyangwa ibindi byaha by'agahomerabunwa mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibindi kuri inkuru na Asunta Kaboyi.
Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango wibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi na bamwe mu barokokiye mu Bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri Operation Turquoise bamaze iminsi itatu badatabara ibihumbi by'abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakabashumuriza interahamwe ngo zibice. Eric Nzabihimana umwe mu barokokiye mu Bisesero ndetse akaba ari mu bareze abo basirikare b'Abafaransa yabwiye Ijwi rya Amerika ko atewe intimba nuko ibyo abo basirikare bakoze batazabiryozwa.
Nanje wabonanye n'Abafaransa baza bwa mbere mu Bisesero ku itariki 27. Nababwiraga ko turimo twicwa, kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda, bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye. Turabahendahenda baratunanira basubirayo. Icyo tubarega rero ni iki? Iyo baza kudutabara kuri 27 cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri 28, hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe. Ariko twapfushije abantu barenga 5,056 gutyo mu iyo minsi itatu. Urundi ruhare tubashinja ni ugukingira ikibaba bakoraga genocide no kubareka bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica.
Nzabihimana atangaza ko mu Bisesero hari abatutsi bahahungiye bagera ku 60,000 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye, bakaba barura abasaga 2,000 barokotse. Kuri we ndetse n'abagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'Abafaransa.
Nta gahinda ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye. Niba muri iriya raporo ya Decrease uvuga ko habayeho uruhare ruriya Cabrante na zariya vocabulaire zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta complicité, urumva nta butabera buri mu Bufaransa. Ni politike gusira aho ngaho kurengera inzego zabo, naho iby'ubutabera byo ntabyo.
Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi ibuka ugaragaza kutishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa, ariko ukavuga ko udacitse intege. Mu kiganiro wagiranye n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Ishakiye Naftali yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye.
Kuriya bushinjacyaha icyo bwabuze ni ubushake bwo gukurikirana bariya basirikari. Ntabwo ari ibimenyetso, kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso. Kandi mu by'ukuri birahari, byaba ibiri muri raporo ya Decrease, hari ibimenyetso bifatika ziriya ngabo zagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa. Igikomeye haba ku warokotse genocide n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera, ni ukudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi, tukagaragaza ibintu byirengagijwe. Igihe kiragera ukuri kugatsinda, ubutabera bugatangwa.
Uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo Decrease yakozwe ku busabe bwa Perezida Emmanuel Macron, igaragaza ko Ubufaransa bwagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri genocide yakorewe abatutsi. gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha. Nyuma ya raporo y'Abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda, zombi zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa mu mateka yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka w'2005 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'Ubufaransa bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo ubushinjacyaha bw'i Paris bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa bashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha. Abarokotse ubwicanyi bwabereye mu Bisesero ari na hamwe mu hari Operation Turquoise bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera. Leta y'u Rwanda ntakiratangaza kuri uwo mwanzuro. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta. Ejo ku munsi wa mbere amakungu hamwe n'Uburundi byahimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Gusa ku bakora uwo mwuga bari ku mugwa mukuru wa politiki y'Igitega haracyari intambamyi zibuza ubwo bwigenge. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi baryo, musomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Huko bivugwa na bamwe babanyeshamakuru bakorera amaradiyo atandukanye mu mugwa mukuru wa politiki y'Igitega, haracyari intambamyi zikomeye mu kurangura umwuga wabo mu bwigenge. Zimwe muri izo ntambamye nabajejwe gutanga amakuru bo mu nzego za leta canke amashirahamwe ya leta ndetse nayigenga bafata abamenyesha makuru nk'abakora amatohoza ku bitaba biriko bigenda neza. Ivyo navyo bakibaza ko vyo bakwegera bigiye habona bikamenyekana.
Hariho abari bajejwe kuyatanga batayatanga vyoroshe, ubasavye amakuru babona kumenga umeze nk'umupolisi kumbure uhava ubona ibyo batarangura neza mu mirimo yabo ya misi yose ukabishikiriza ugasanga birabakoze. Ni bimwe rero tusanga ugiye gusaba amakuru cyane cyane nk'abafise ibyo bajejwe mu banga ya leta babanza kukubaza bati mbega utubaza ikibanzo duhi bibazo uza kutubaza. Aho ariko baraturengera mu mwuga wacu ne. Akaba rero nayandi makuru ushobora kurondera nk'ibijanye nk'amatohoza, hari amakuru akenera amatohoza yimbitse. Ico ni igikorwa kigoye kubera uca umenga noneho ugiye kwinjirira mu kazi k'abandi bakaca bagira ubwoba aho nta makuru ngo uheza uronke.
Iyindi mvu abamenyesha makuru mu gisagara ca Gitega bavuga nuko hari ivyo bakora ko bagasha kubera ubwoba bwo gutinya ibihano vy'abana bariya, hatibagiwe ubwoba bw'ivyabaye muri kahise aho amaradiyo amwamwe yaturigwa ndetse n'abamenyesha makuru batari bake bagahunya igihugu.
Je n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi hariho ibintu ukora kugasha abamenyesha makuru barugarijwe n'ubwoba ntibatanga makuru mu bwigenge. Aho naho imvo si yo umuntu yoronderera kure, imvo nuko ivyabaye mu gihugu twarabibonye. Ibimenyesha makuru bimwe bimwe biraturigwa, babamenyesha makuru barangara. No kuvuga rero ko ico ivyo ni bikimo mu bituma hatabaho ukwizerana hagati y'abatanga amakuru hamwe n'abamenyesha makuru bayarondera. Ariko kandi turashima intambwe ihigeze kubera ubu hariho ibimenyesha makuru byaturiwe ubu byamaze kusubira kwemererwa gukora mu gihugu. Kabona ko hariho icizere kubijanye n'imigenderanire myiza hagati y'abamenyesha makuru hamwe n'abaduha amakuru.
Uretse ko bamwe mu bajejwe gutanga amakuru bayimana kugira ngo bakingire inyungu zabo canke biturutse kumure kudatahura akamaro k'ibimenyesha makuru, urundi ruhande rw'abamenyesha makuru bavuga ko amwe mu maradiyo ahemba abakozi bayo udufaranga tw'intica ntikize. Ivyo navyo bakavuga ko ari kimwe mu bituma umumenyesha makuru akora atabwigenge bukwiye afise kuko akorana inzara mu nda.
Hari bamwe bamwe ushobora kuja kurondera ko inkuru hanyuma iyo nkuru bakayikwima kumbure kubera batazi akamaro ko gutanga inkuru. Hariho nabandi bakwima inkuru bafise inyungu zabo babashobora kuba ariko barakingira mugabo zitaba ziri hejuru y'inyungu za benshi. Kindi gituma abamenyesha makuru batashobora kwigenga mu gihe rero uyu munsi ushitse hariho abamenyesha makuru bamwe bamwe bakorera ibisata bimwe bimwe ugasanga muri ibyo bisata abamenyesha makuru bahembwa ntica ntikize ko tura kwigenga mu kumenyesha amakuru udafise n'ubwigenge mu mufuko cyangwa udafise n'ubwigenge mu buryo.
Ikintu abamenyesha makuru bahurirako barashima intambwe leta yateye yo kugurura amwe mu maradiyo yari yugawe, bakanashima ko ibiganiro biko birabandanya no ku yandi maradiyo agifitanye ingorane na leta, bagasaba impande zose kuyaga bahuza. Ku ruhande rw'abanyagihugu bakurikira maradiyo mu gisagara cya Gitega bavuga ko hari amakuru abamenyesha makuru batagishobora gutanga mu buryo bwimbitse nuko vyahora mbere y'umwaka w'2015 bakabona ko bishobora kuba bifatiye ku bwoba abamenyesha makuru bakorana umwuga wabo muri kino gihe.
Je nk'umwe mubumviriza amaradio ego me inkuru baradishikiriza mugabo harashika igihe kimwe kimugasanga hariyo nk'amakuru amwe nabo nyene kugira bayavuge nyene yose kwabari banashobora kuba batavyubahuka cane kuko hari igihe usanga nawe bishobora kuba byomugaruka ko gatoya kubera ubwigenge ndiko ndaraba ntiburashikwa ko gose cyane uko abumviriza tuvyifuza.
Ivyo bikaba bishikirijwe mu gihe harayahimbajwe umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge gukumenyesha makuru, no mu Burundi umunsi mukuru ukaba warahimbajwe i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umugwi w'abakenyezi b'abarundikazi baba hanze y'igihugu baratunganije ikoraniro mpuzamakungu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi w'uwo mwaka w'2021. Iryo koraniro ryabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bita virtuel bwa Zoom na YouTube. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi baryitabiriye. Godance Ndikumana ari muri leta ya Massachusetts muri Amerika. Benita Nize ni ninahazwe umunyeshuri wo kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega mu Burundi, na Flora Uwineza bamboneyeho ari muri leta ya Maryland muri Amerika. Flora Uwineza bamboneyeho atangura avuga icatumye yitabira iryo koraniro.
Murakazi wanje yawe mezi ya kubaye yarabimbariye yaramenyesheje ira ko ariho ikoraniro ry'abakenyezi rizoba rikoranije abanabo mu Burundi. Hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze hatewe ntaragira mu Burundi namba byaranyoheye kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza uko. Hanyuma nari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe uko biteza imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo. Rero nararyohewe rwose muri ako kanya.
Ego, urakoze cyane Madame Florale. Ka nakire Madame Godance Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe kuvugana nawe nyene yakadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Godance Ndikumana, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane.
Reka ngaruke kuri Madame Florent Uwineza bamboneyeho muri Maryland nka muri Amerika. Atubwire uwo ari we, bakumenye. Kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi, wabahehe mbere yo kuza muri Amerika?
Yego, murakoze Oriane. Jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi banje bahuye 2022 baja mu gihugu cy'u Rwanda, navukiyeyo. Twabayeyo iyo hose hamwe ababyeyi banje bamaze imyaka 2022. Hanyuma jewe napfuye mu Rwanda, intambara imaze kuba mu Rwanda 1994. Twahunze mfite imyaka 8. Hanyuma duhungira mu gihugu cha Congo hanyuma tuvayo hahezi imyaka ibiri tujya muri Tanzania aho twabayeyo imyaka cumi ku n'ibindi rasati hanyuma mu bihumbi bibiri n'indwi tuvayo through the resettlement program zino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyene atubwire uwari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita kaze neza mu kiganiro muri Isanga, hama utubwire muri make uri we ni cyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi.
Urakoze cyane Oriane. Kama nitwa Ininazo ni Spinita, kama mpejeje ndiko ndaheza ku Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega, aho nize TIC, Technologie de l'Information et de la Communication, Réseau et Télécom, muri ino nzwi nyine niho nzoro nka diplôme de baccalauréat. Icyatumye nza muri conférence ni kubera barabimbwiye ku ishure iciye ku muyobozi w'ishure ryacu, hama nanje ndabishima kubera bivuga umurundikazi, nanje nk'abandi umurundikazi, hama nayo ndaza muri ino koraniro nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ipyesi teatre.
Ego turumva ko Kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa bya teatro ugira. Twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi babishima, kuko mu kanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri piyese zawe, bimwe mu bikorwa byawe umaze kwandika, umaze gushyira habona. Ego kama mpindukire nakire kandi Madame Godas Dikumana, turazi ko ari umurundikazi aba no muri Amerika muri leta ya Massachusetts, ariko Madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uri we, tukumenye bakumenye batakuzi.
Janet wa Godas Dikumana naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 20 ne mirongiwe n'umunani. Hanyuma aba nari naje kungura ubumenyi, navuye Burundi nje nashatse nari nje kwiga. Hanyuma intambara iratera turino, hanyuma ca twaguma ino twari dufise kugura kugumino. Hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu. Jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe, narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro canke nkabikurikirana, kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cyacu, no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka, hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cyacu. Nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twaje ino twogira twavugana n'abandi. Jewe rero naje ino amashuri ndayiga mpejeje, hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango. Eko jewe hakora osi mu bintu bya sante mentale.
Sante mentale ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose, ubuzima bw'umushahe, ubuzima
nkajya tugize ikibazo ugene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire ngo tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi murondera ukugene ukifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka
ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi by'ibijanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo kugabanya stress ibijanye n'amagara y'abantu uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi ariko mbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu warusanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi warusanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ivyumviro
mwangiye i Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi karaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'Imana no wanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu ibi byabaye kuri niveau national niveau international ni bikuru cyane rwose n'ukuri
urakoze cyane mpindukire kuri Benita Nize Benita wewe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba kurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo wabonye muri conference abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye byakunguka iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze icyo cyumvire cyugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure wakibonye gute wacakiriye gute
icyambere mbanje gushimira abantu batiyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo biratanga ingufu zo kubandanya icyo nayigiye ahanini icyo nabonye byaranyongereje ingufu zo kubandanya urugendo zo kwiyumvira zo kubona kure narayigiye ndi kumvuga ndavye abagiye baravuga nka Dr. Ndura yarafashije cyane amaetapu yagiye aracamwo y'ubuzima kandi agashika kuco ashaka gushika igihe determination yari afise afite byaramaye icyizere ko najewe nzoshika kure nkashobora gushika ku ndoto zanje nkashobora guhayariza abahembe mfite nibaza ko kijya cyumvira cyari cyiza twarahiga ibintu byinshi guhaguruka tugakora mu rugo mu munsi kandi atabwo badufise tukerereka kandi n'abandi ko dushoboye c'est vrai turashoboye
ego murakoze cyane hama nawe madame Flora wineza bamboneho wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ivyumviro vyabo ico biyumvira ico bagona warusanzwe ronka ko karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire nabo
nakoze cyane oyana so jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa kuri urujya rubuga twaronse kuri kajya kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora ibintu bihambaye ibyo numvise kuri urwo rujya rubuga byaranyoheye rwose kubona ko muri kazoza abana banje barafite nuko babyita abarore maro batorabirako hanyuma nabo bakagira ico bakoze.
Nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi ry'Amerika. Shimira n'abagenzi banje bafashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Fatou Alimas Karara, amakuru yahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe, ndabatumira no kwandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.